Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Miriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe meganiro vya rino genekerezo rya 25 kwezi kwa 8 muri 2018 hano muri studio y'indwi muri kumwe na Joy Diane nahazwengiye kuremesha ikiganiro muri isanga mumva ku mirongo migufi ya shortwave kwa ari mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Turi kandi live kuri wezi itatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com no kuri Facebook VOA radio yacu. Ikiganiro ni muri isanga. Mutinone kuno wa gatandatu nkuko mimenyereye ni umwanya tubaha akanya kugira ngo mushobore guterera ivyumviro aho muherereye ku makuru twabashikirije arijya nino. Tukabaha kandi n'akanya kugira ngo mushobore kutubwira amakuru avugwa ahiwanyu. Twongere rero twifurize ikazi. Ijwi Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muradutunga ivyuma ntibisezerana mwumvise yuko uko twara dutangura ikiganiro muri sangata ariko mwashoboye kugitangura ariko rero ncuti bakunzi ikaze mwe muri komuna twumva muri rya nino hakaririmbo kambere nivuga karimbwe n'umuririmbyikazi w'umurundi yitwa Vestine.
Kwanyaburunga Kwanyaburunga
Kwanyaburunga ni kiganiro cijwi rya Amerika.
Kwanyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari bereye, umutekano n'ibindi.
Kwanyaburunga kihijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Ni niwe gusa ntabara
Ijugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwongere mu dutunge kutunenge mwumvise mu ntango ivyuma biradukundiye ikaze rero ku Ijugi Amerika muri isanga ino wa gatandatu muramenyere yuko imisi yose ya gatandatu akanya ari rwanyu ari wanyu hariko ravugwa makuru maki hama muravuga iki ku makuru twabashikirije muri inondwi ivyumviro vyanyu turabirindiriye ni ku Ijugi Amerika Diane Nahazwe ni jende mesheje muri isanga yuno wa gatandatu
Niwe gusa unaura ninyishu Niwe gusa unabara Kuingize nuvuge Uriho Uriho Natanumishe Ingonga zawe kuvuka Nuvuge Membura ngami Nanyotewe Vuga, vuga Ijambo rimwe gusa
Wambere duse ku murongo wa telefone ni kwizera kwizera ikaze aho herereye
Mahoro
urakomega kwize
Ego
uherereye he
Ndi mu Kirundo mu Burundi muri commune Ntega
Aho mu Kirundo mu Burundi haravugwa makiga kwizera
Amahoro nyene ukebuke nkate turabanyeshure turi mu buruhuko
Eh
Mubuzi nye nigo utugora, zanga, umunye shure ngatwe, ugena gukora, mungu fasha nganu mbaka kama adu, ugasanga, ukola mihu mbibiri, mumasaa ichenda, rumba, ubuzima uratugora gose ngutri mburu huku.
Nyo nengu tuko ngivyo mihu mbibiri mukorera mungiru huko gakwize, abarubuzi bumeze gute?
Rumba. Ino hari ibintu dukora bita Edmaso mu Faransa dukuvuga gufasha abantu bafundi bubaka kumazi
eh hama rero bagaca babaha ivyo bihumbi 2000 mukoze amasaha
9 kubasa samoya kugira saha 9 na urumva kayo mahera ari make ya gospe ikuru kumuntagira
yego hanyuma none murabivugana nabo babahemba mukabasaba yuko ico kibazo coke mungo bakabongera kudufaranga hama bishuri kini mba mubivugana ko
bacambwa ne tubutuma buragoye natwe nje tukabura ko tugira nyene ukanka kuguma wicaye akagukora
nuko no kwihangana kwizera ubundi uriko ukurikirana ibiki mu mashuri yawe
yewe mu bisanzwe ngo ndangije umwaka n'idusanisite be ndumva nk'uti mbona nyine icyo nzokora mu bushomeri ngiye kubanga
nukwihangana hama ukabandanya uronderera ijya nino nkumbure yuko uzoronka ako kazi urakoze cyane gose kwizera ngaho mu Kirundo kugira umunsi mwiza
nanjye ndabashimiye cyane ku cyo cy'America bahe n'ubwambere ndahavugiye nizere ko nzandabarunga iki nimero mumpamagara
asha ubu wagiye mu gitabo c'abakunzi bacu ukuzoza urarunga iki nimero ataki tugiye tuzoguhamaga urakoze cyane kwizera ngaho mu Kirundo
okay.
Mhm. Twese kandi na Anastase kundi murongo wa telefone Anastase ikaze.
Ya murakoze cyane.
Urakomeye.
Meze neza cyane murabizi muradora tuvugana n'umukunzi wanyu.
Urakoze cyane uherere he Anastase.
Yemba mba ihuye mu karere ka Huye ariko mu gihugu cy'u Rwanda.
Mhm.
Ah.
Hama no munsi n'amakuru tuzaniye ni vyumviro canke niki?
Okay. Yama kromba fete na yuko mu Rwanda turi kwitegura amatora y'abadepite. Nk'ubu abadepite bari kwiyamamaza bajya mu turere biyamamaza kugira ngo mu kwezi kwa cyenda tuzabashe gutora neza baramenyekanye amashyaka ari kwiyamamaza ahantu henshi hatandukanye.
None ga Anastase aho ihuye hari habamaze kubashikiriza imigambi baramaze kuhashika bakababwira ico babemereye nk'abashingamateka bazobafasha ibikuru bavuze n'ibiki
cyane hano ndi mu karere ka Huye mu murenge wa Tumba abamuryango FPR warahageze nyine kuvuga imigabo n'imigambi bazageza ku baturage bavuze ibintu byinshi bitandukanye bazafasha abaturage harimo nko kubegereza ubuyobozi bwiza kubakemura ibibazo bimwe na bimwe hari igihe batora abayobozi gutyo bagatora nk'abadepite akamara nk'umwaka wose hari umuturage utaramukubita amaso bazavuga ngo hariho ngo abadepite ugasanga umuntu w'umuturage ari kubwira umuyobozi waje kumusura ngo ntabwo nzi uko umudepite asa ugasanga ni ikibazo gikomeye ugasanga umukuru w'umujyi w'igihugu ari kwabwira ati ibyo sinuma mukora ati mujye mugenda mwegera abaturage ngo mwumve ibibazo bafite mubumve neza hanyuma mubone ko hakemura ibibazo kuko ntabwo wakemura ikibazo umuntu utakugije inama nawe ngo umugire inama
kugira ngo mubaze n'icyo akeneye
yakwiye ngo mubaze n'icyo akeneye nawe ugasanga nyine barimo baraza kutwiyereka kugira ngo tuzatora abo tuzi kandi tuzabashe kugendana mu bikorwa bazagenda batugezaho bukebuke.
Yego. Nuko rero Anastase urakoze cyane gose ugire umunsi mwiza ngaho Huye.
Yego urakoze namwe mugire umugoroba mwiza turabakunda dise.
Urakoze cyane. Ijugi America Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga Emmy ari kundi murongo wa gatatu Emmy kaze.
Murakoze.
Urakomeye.
Ndakomeye nta kibazo.
Yego uherere hega Emmy.
Okay, ni nkuko mubivuze ni Emmy ndi mu karere ka Muhanga mu Rwanda.
Hamu no munsi tuzaniye amakuru hari icyo ufite uvuga kuyo twagushikirije cyane.
Yes, nkuko bagenzi banjye bafite n'ibyo kuko mu Rwanda ubu ikintu kiri kuvugwa cyane gihari ni amatora abadepite. Aho tugenda batambuka mu turere dutandukanye. Nahano muri aka karere nabo barahageze. Baba FPR yaba FPR amashyaka agiye atandukanye yose ndumva amaze guhanya. Aho usanga buri shyaka rigenda ritanga imihigo yabo ariko cyane cyane usanga FPR igenda ivuga byinshi bitandukanye. Aho usanga hari bimwe baba bemera bazakora igihe cyose bazaba batowe. Natwe tukaba tubyiteze kandi twizenda ko bizashyirwa mu bikorwa.
Urakoze cyane gose Emmy ugira umunsi mwiza. Ego, aho muherereye iwanyu haravugwa maki amakuru mudufitiye nayahe yabaye tutashoboye kumenya hama yo twabashikirije nayo murayavuga kuri iki kwa gatandatu umwanya abari gwanyu turafise Vincent kundi murongo wa telefone Vincent ikaze
murakoze cyane
urakomeye
ego turakomeye z'inkamo
natwe turashima
ego cyamerereye ndi muri Tanzania nkaba ndi mu nkambi y'impunzi munsi ya make ubuzima bw'impunzi zo ngaha muri Tanzania z'abarundi n'abarundi bameze neza kuko biriko biraboneka n'uko leta ya Tanzania iriko irakora ku mpunzi z'abarundi bisabanezereza na cyane cyane yuko ubu impunzi nyinshi ntibashobora kugendesha ikintu bita amabasikeri amakinga amamoto n'agenda ariko y'abatanzania byo biragenda nta kintu na kimwe cyotuma impunzi yigiza imbere kuko irakoreka ngaha muri Tanzania ibabaje iyo umuntu agwaye arabura ni basikeri yo kumushikana ku bitaro hari abantu benshi bagwariye muhira kubera babuze ukuntu bashika ku bitaro
kubera iki none bataro nk'ingene bashika ku bitaro ga Vincent
usanzwe ku bitaro byinshi ntizegereye aho impunzi zisanzwe ziba abantu ugasanga nk'iyo umuntu agwaye giturumbuka ugasanga nashoboye gushika ku bitaro nta basikeri nta bintu bye inderuzo bihari nta moto ikora niyo ugiye kuri polisi ngo baguhereze ikintu cyo kumutwara ko baguhereza inkorofani arahuza gushika muri ugasanga niyo n'uwo mugwayi yamaze kuremba rwose hariho n'abapfiri muhira kubera kubura ukuntu bashyira ku bitaro atiretse yuko n'ushyitse ku bitaro usanga n'imitaro nk'atari imiti ikeneye amafarumasi akaba arayugaye ahora atuma abanyagihugu bashaka kuronka imiti
none ga Vincent ibyo bibazo ko numva ari byinshi abarongoye ikambi cyangwa inkumbura abayobozi bako karere amakambi yanyu aherereye barabizi mwarabivuganye ko kuko nko kugara farumasi imiti atari umusore kuyikura hama nimba bamaze kubiyaga bavuga iki
munsi y'amake ibyo bintu nta mutwe turabirompera aheruka inama yo mu kwezi mu ntango z'uku kwezi bariko barafata ibyo bihano ntayindi nama irasubira kuba gushobora kutubwira yuko ibihano biba byatezuwe agufite uyu munsi mu zikaba ziri mu kangaratete munsi y'amakuru ubuzima si bwiza ndetse mbere n'igihugu gisanzwe kitwakiriye nkakuvuga yuko tuba kidufashe neza
ni ukwihangana Vincent
ni ukwihangana turakomeza kwihangana ndazi izohinduka
urakoze cyane sabwe
nyuma y'igifungo bariraka
yego urakoze cyane ugira umunsi mwiza
murakoze
rwose kandi na Rukundo ku yindi murongo wa telefone Rukundo ikaze nawe ku ijwi Amerika
yego murakoze nawe kandi ishaka
ni Diane ni nahanze uherereye he
nereye hano i Kampala muri Uganda
ni ivyumviro na makuru canke niki
na makuru nkuko bigenda byumvikana amakuru agera hano i Kampala cyane cyane mu gihugu cya Uganda nuko hari imyuka igenda igiruka n'imyigaragambyo cyane cyane abatavuga rumwe na leta leta ya Museveni ibindi byose nyuma y'uko umudepite witwa Robert Kyagulanyi uri ku izina rya Bobi Wine kandi akaba ari n'umuhanzi yaje gufungwa hanyuma bibyutsa imyuka mibi kwigaragambya hano mu mujyi w'i Kampala n'ibindi bice bitandukanye birebeye ku mihanda ijya mu bice bitandukanye by'Uganda cyane cyane hari umujyi witwa Mityana hari umudepite ikirukaje nyine wafunga ufunga mu na dubayini bero bari garagandije cyane hatamo nabantu polisi ya kwasa kiraza kama kwa kama bantu bagira kuri batari
yego
ibindi bintu bikomeje kuba dore kuna minisitiri uba nta hanga y'igihugu witwa Nicolas Gatama gusa yaje gutanga ijambo kuri iyo nkuru anavuga ko ndetse anavuga ku myigaragambyo ibera hirya no hino mu gihugu gitandukanye umugabane w'isi nko muri Kenya, za Canada, muri Amerika iyo ngiyo none Uganda benshi bari mu bihugu biragenda bigaragambya bamagana ifungwa rya
Gatama
hanyuma rero umunsi w'abanyamahanga kamba kuseta yaje atanga ijambo avuga yuko imyigaragambyo igenda ikomeza kuba icyo idashobora guhungabanya umubano w'igihugu cy'u Bugande
yego none garukundo unye nka Kampala icuka ni gute hariho nk'ama video yagiye aracanacana ko ku mbuga ngurukana bumenyi yerekana nk'abapfasoni bariko barataha basagasha vu kenshi bavyankiye ko binjira iwabo ubu nyicuka kihari mu bantu nica
ubundi nyuka yeke n'abantu nyicuka ndetse baramaganije ifunga rya Dubai cyane cyane abafunga bane na leta rero bakaba bashishikariza nakarati bifite kuri leta kugira ngo ifungure uwo mushinga amateka ariko leta iremeza yuko uwo mushinga amateka ngo ashinjwe imanza zigiye mu gihugu mbere bamushinjaga imanza zo yuko atunze intwaro ariko banza kuyimukuraho
baramuhindura ibya hama abantu nabo hari ubwo abafise abantu baravyakira gute mu miji itandukanye ni ibintu bivugwa mu bantu canke
cyane cyane mu bantu hano abantu babitse byinshi abantu benshi cyane ndetse urabona yuko bamushyigikiye ariko ndetse si abantu bose kuko hari abantu bamwe baba bafite amabizinesi bakora muriyo mijyi yo haje imyigaragambyo ndetse ubona yuko utuzu twabo turi mu kangaragiro cyane cyane yuko habaho gusahura ku masiti cyane cyane ahantu hitwa kipuka hano muri Kampala ejo bundi nyine muri iyo myigaragambyo hari abantu bagurisha bacuruza ku mihanda baje gusahurirwa bikabije nibyo byavuyeho no kurasana kw'igipolisi kidakurasa kwa muri mobi kugira ngo abigaragambya babihagarike
urakoze cyane
cyane n'umutekano ndetse muri rusange ubona yuko abantu benshi bakunze guta hakiri kare bakikingirana kuko iyo bugoroje muri gipolisi bagenda gikomeza kugenzura n'igisirikare bariya bita muri kare
urakoze cyane
usanga ku mihanda ku mugoroba bafite ibinyafu inyoni
urakoze cyane gose rukundo kuri amakuru yose udusabikanirije ariko aravugwa muri Uganda hama tukwifurije kugira umunsi mwiza urakoze cyane twase kandi na Bernard kundi murongo wa telefone Bernard ikadze Bernard urakomeye ego aga telefone kawa ariko ariko karumvikana neza sinzi gituma utwihanganire Bernard ndashaka kugumana ku murongo wa telefone kuko twumva telefone yawe itari kwiracamo neza nibutse ko mu mvijo rya Amerika Samina na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga kwa gatandatu tubahakanya ko kwidagadura mutubwira amakuru avugwa ahiwanyu mwisanzuye mukabwira nico muvuze kuyo twabashikirije Tose kandi na John kundi murongo wa telefone. John ikaze kujugi Amerika.
Ndabaramutsa.
Ego, uhererega John.
Ni mwikambi Nyarugusu.
Mwikambi Tanzania. Mwikambi Tanzania. Mwikambi Nyarugusu Tanzania haravugwa make.
Ndiyo pale ungu ni mwanzi wa yaba kuyenga muri Tanzania Nyarugusu kuko amakuru dusanzwe dufise nuvuga ko ari nkamwe bivanye na ya mahano Tanzania yaba yaradufatiye. Ni cyane cyane kuri bijyanye n'iyugagwa ry'amasoko aho usanga ama basket n'amamoto adatembera. Ariko tunacha tubona yuko n'ishyirahamwe UN na cyane cyane UNCR na cyane cyane ngaye Nyarugusu iri kwirahungura abiyandikishije baracari ngaho hari abusanga abiyandikishije kubera mu kwezi kwa kane, mu kwa gatanu, mu kwa gatandatu kugeza n'ubu ntibarabandi kigongo bahunguke. Aina tatu mara yote tatu saba nimba VOA imo dufasha mumenga batabari zimunzi nukuri Nyarugusu kwe ningora ni kuko na mulimo numu kiranguka masoko ya ruga we. Anima ibintu bijanye no kwisumbamwo nk'ibidandazwa hasigaye ibyo gufungura byonyine nize badandaza mu isoko. Ndiko numvirize ikiganiro cyahise cya muri isanga ari uwo ngaye Nyarugusu nyine yari igeze gutelefona aravuga ati mumere nk'abadutabariza kuko ndabona leta Tanzania izi ngingo iri kwirafatira impunzi si nziza ntizorohereza impunzi mwavuze muti mugiye kubiraba je nomera nk'ubusa nk'uwishuza mvuga nti mbega namwe mubigejeje hehe nka mushobora kuvugana n'abategetsi b'umuriyoni mubigejeje hehe iki kibazo cy'iwacu mubona gute kuko hajyanye iyi impunzi imaze guhunga nuko ifise ikintu cyatumye ihunga.
Yego John, ntaguciriyemo aho twebwe ububasha turi kuregwa n'amategeko bugera amategeko y'umwuga nuko gukora ibyo biganiro tukabaza impande zose. Icyo kibazo rero mu kuvuga yuko tuzokurikiranira hafi nayo makuru tubatangariza ku munsi ku munsi ni umwanya tubaha mu biganiro bitandukanye kugira ngo mutubwire icyo mwibaza kandi tukagerageza no kurondera impande zose twumva ikibazo cyanyu aho kigeze.
Nuko ari zingorane nyene z'indimi umuntu asanga bavuga bibaye byiza mukadutumira nk'umutegetsi umwe kuko n'ukuri twe turabona yuko sinzi ko ramahana Imana yaba yaraturungikiye nawe bizizi ari byo. Ariko mu ncama kera leta ya Tanzania iri kwirazifata mu nabi cyane rwose kuko turaze n'amategeko agenga impunzi leta ya Tanzania iri kwirayahonyanga hanyuma makungu nayo akatabandanya yirabirukonye ntituzi rero twe natwe ngo tugiye kumera gute. Sino naho ni barabe basi bapfuna bavuga ati baratwomoye mugabo kutwugarira ibyo batwugarira byo barabe babireke kuko nko kugenda mu ishamba kurondera urukwiruzana ku mutwe kandi uzi yuko mu nzu ufite ideskeri aho naho urumva ko ari ingorane nyinshi cyane rwose.
Hamaga John, hariho umugenzi wawe wundi yari yakuye atubwira ati n'amafarumasi ahadandarizwa imiti unyaharugawe niko bimeze no ngaho Nyarugusu canke?
Ibyo byo byugawe imyaka nagira mwari amaze no kubimenya.
Hanyuma umuntu agwaye umutaka ukura he?
Aha, ari amashyirahamwe no gwa nka Red Cross Croix Rouge. Ni isanzwe idufata mu bisata cyo kuvura ingorane zihari rero urwaje mu ijoro urarundira ikintu umutwara ko ukakibura ino nta nderuzo zihari. Umuntu nyine ahita arundi inkorofani nyine agashyira mu nkorofani umurwayi bakagenda barasunika ukonye kuko amamoto cyangwa amabesikeri umuntu yogiriye ko ntayariho barayugaye. Ego izo nito ngorane rero jeno mvugani ngaye Nyarugusu ziraduhanze cyane rwose. Murabimubandanye mudodora ego numvise muratubariza mugabo mukomeze n'ukuri ko ndabona umengo ubuzima twebwe bubwiye kwa nka cyane rwose.
Urakoze cyane rwose John, mwihanganye ngaho mu ikambi ya Nyarugusu muri Tanzania.
Ego muragize neza cyane.
Taste kandi na Sabato. Sabato ikaze ku ijwi rya Amerika.
Ego radio rya Amerika.
Uherereye ga Sabato?
Ndahantu bita ni kwa Sabato koko ndahantu bita mu Rusenyi mu mudugudu wa Tovu. Mu murenge wa Mubuga mu karere ka Karongi hano mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Hanyuma ngaho mu burengerazuba bw'u Rwanda n'amakuru tuzaniye canke n'ivyumviro kuyo twagushikirije muri nondwi turiko turasa nk'abasozera.
Yego byose ndabivugaho hari n'inkuru nari mbonye nk'abana bafite ibyo kurya babitoragura mu ngarani nk'abana bo muri Kine.
Tuje duhejeje gushira kuri Facebook yacu.
Narashyizeho igitekerezo cyanjye. Ndibaza uburyo nk'abanyaburayi batamenya ibyo kurya kandi aribo bafite ibyo kurya byinshi cyangwa abanyamerika ariko ugasanga abanyafurika aribo basanga bajugunya ibyo kurya ahantu hose mu ngarani bajugunya niba jenise ni twe dufite ibyo kurya byinshi ku byo tuba tumenanga ndetse n'ubwirubwije ibyo bintu ibibazo cyane nkabasaba rwose niba ari umuryango w'abibumbye cyangwa se nk'abandi bafite uruhare mu kubungabunga ibyo kurya bajye bagerageza gukora n'ubukangurambaga kugira ngo abaturage b'Abanyafurika bamenye gufata neza ibyo kurya kugira ngo bidakomeza kubashyira.
Ariko Gasaba tongerageje ngerageje kuguha umuco kuri iyo foto duhejeje gushaka kuri Facebook yacu kuragira kwicuvuga ni mpunzi zo muri Ghana na Guinée nzahungiye mu gihugu cha Maroc hamakwera ko inzara ivugwa mu ikambi barimwo bagahitamo kuja kurondera ibifungurwa by'imyavu biri ahasanzwe hatabwa imyavu mu gihugu cha Maroc.
Yego ariko urumva ibyo bintu ntabwo ari bwa mbere numvise burugizo anikira itangazamakuru nigeze kumva bavuga buke abaturage birimo bamenagura ahantu hose usanga ibyo kurya nahoze byumva muri Uganda ibyo kurya itangazo hose bimena mu Garani n'aha za Kigali hose umuntu agenda abihabona twagiye tuba za Kigali n'ubundi hari na Kigali ariko twagiye tuba tugasanga abantu barateka ibyo kurya mu kanya ugasanga bahita babijugunya mu Garani ngo byabaye isayati bakaba bijugunye ugasanga imbwa zirirwa zitoragura abana b'umuhanda barirwa batoragura ibyo bimaze kuba
koze cyane gose Sabato kugira umunsi mwiza
dukundara bizwi bya Amerika hano mu karere ka Karongi.
Urakoze cyane gose ibyo bica bidutera intege mu biganiro tubashikiriza.
Yego
urakoze cyane ijugiye Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda turase kandi na Leonce ku yindi murongo wa telefone. Leonce kaze
wiwe mwire ga yemwe
urakomeye ga yemwe guherereye he
Nenetana hene kandi mu kambi ya Nyarugusu.
Mu kambi ya Nyarugusu yego. Haravugwa makinga ya Nyarugusu na makuru tuzaniye ni byumviro canke.
Namakuru ni byimbi bagomba mvuke. Yete y'impozira hanu kuri kirarutse, kirarutse byo tugusenya ntibagisenya ko nta makinga bagisise yarugara mu munzu. Ndumva nta nanu anano muno no matisitani ubu kana herute ki kamba no gutana mu bararikwa no kuri kirarushe aba moto tabira yuwe rinindi hungura nyari kumi hungura naho nindi fito ndi mugambi ni kuri ukore kugira aba barawe impunzi
No kwihangana ubayi wa gatatu agarutse kuri ibyo bibazo bitandukanye biri ngaho Nyarugusu nduta makamba atandukanye ya Tanzania tu nkuko twavyemeye nibazo tukurikiranira hagufi mu kubashikiriza ibihavugirwa tubaha ijambo mukatubwira uko tubaye umubayeho mwihangane rero
ari kiri na koma sabe nkabawe kwamenyesha makuru nkiyo mugize ikiganiro nk'iki murakwe kurondera umuvugizi wa yuwe rimuntu akazamubaza ibibazo nkanga kwiradiye
twa natwe tujari kutuvyo duhimbara tushoboye kuronka ugo ruhande rwa yuwe ndushobora kuvuga ikirundi n'ikinyarwanda sivyoroshe mugabo sinzireka tuzoshikiriza ico cumviro cawe abadutwara hama twumva ko bashobora gutunganya ibiganiro nk'ivyo. Urakoze cane go silence
sinaho na komasi yo gatoya tanze mukadufasha nk'aba bo muri Tanzania nyere mukabaza murasa kwira ati umuntu akaza turi timbe rero nyene bakavyumva ko nabo nyene bakavyumva eto murakoze
cane. Urakoze cane ugira umunsi mwiza.
Nota murakoze na muze muratwibuka.
Yego urakoze cane.
Sawa.
Hejuru ya Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro ni muri isanga. Does on the beat.
you are savage on this one, yeah. Whiskey, do you want mama? Make it animal to tingle.
This guarantee I never see, yo. My pressure, they high, got me down, whoa, whoa. My girl, hold on to me, yo. Never ever leave me for crash, oh, whoa, whoa. Girl, you they make me shiver, oh. Girl, if you leave us over, oh. With you, I get no allow, oh. I want day with you forever, oh.
Robos get scared, robos get scared. If no be you, then tell me who. Them go sempe, nobody messing with my boo. Robos get scared, robos get scared. If no be you, then tell me who. Robos get scared, robo yes scared. Nobody messing with my boo.
My love, duh. You give me love I never see, yo. My love, duh. Your love means so much to me, yo. My love, duh. You give me love I never see, yo. My love, yo. Your love means so much to me, yo.
No be what you do or what you say. My love is single, no be plural, yeah. Brother, no be mount. But my baba, you be Kura, yeah. Bonnie and Clyde. That's how I feel when I'm rolling with you. Number one, the African bad girl. And the star boy, you know how we do. Mwah, baby. You scatter my heart, you. And you load my account, you see, I no go come yeah. Out to you.
My love, duh. You give me love I never see, yo. My love, duh. Your love means so much to me, yo. My love, duh. You give me love I never see, yo. My love, duh. Your love means so much to me, yo.
Robos get scared, robos get scared. If no be you, then tell me who. Them go sempe, nobody messing with my boo. Robos get scared, robos get scared. If no be you, then tell me who. Robos get scared, robo yes scared. Nobody messing with my boo. Oh, oh, oh. I never seen this kind of feeling. This love I believe in.
Tose kandi na Christophe kundi murongo wa telefone. Christophe ikaze kujugi Amerika.
Hello?
Ikaze kujugi Amerika.
Hey, Rumba.
Uherere hega Christophe?
Ha?
Uherere hehe? He?
Bubanza.
Muntara ya Bubanza, mke kuchu Burundi. Haravugwa makinga hi Bubanza?
Uwitu, haravugwa meza.
Hey.
Kumbona, hivi nubimete meza.
Hey. Hey,
na kujoka.
Mm-hmm. Nuko namakuru tuzaniye canke nivyumvira.
Nimeshaka.
Turakumva Christophe.
Harukuru nari narabigikuru no tandu nda. Nibiza yirade kugerana kuba batabavuga yuko bari barayihagaritse cyane bwa yindi bitse kwa nari ndayishaka bwo kibintu kibintu mbere cyeko.
Mhm.
Eh ahubwo kwari kugira yene ndabire no genda ndayumvirira
none ubu uri kora twumvaga Christophe Chang
eh ko ndabumva cyane gose
utwumvira kuri te uri ko watwumvirite gute
n'abatoye ku murongo wa Facebook
wadute ku murongo wa Facebook canke kuri ngira ngo kuri internet we zitata ka burungu radio yacu ve wa kaburungu com wundi hariho amashot imirongo migufi kwa short waves turiko muri no minsi mu kurindira yuko ikibazo gitoregwa umuti murashobora rero kuza muratwumviriza kuri iyo mirongo migufi ya short waves itandukanye canke mukaja kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com amakuru ya samuya ni minota 30 kuva kwa mbere gushika kwa gatanu murundi no mu Rwanda murayumva live kuri Facebook yacu. Sabge. Sabge. Ikibazo ntikiratungana uko bizoza birakemuka bazobabwira bajeje kubivuga ku ijuru rya Amerika mu kurindira iyo mirongo ndakubwiye ni ushora kutwumvira ko. Urakoze cyane ubwire umunsi mwiza ngahi bubanza.
Your love means so much to me, yo.
No be what you do or what you say, my love is single, no be plural, yeah. Brother, no be mount, but my baba, you be cool, yeah. Bonnie and Clyde, that's how I feel when I'm rolling with you. Number one, the African bad girl, and the star boy, you know how we do. Mwah, baby, you scatter my heart, you. And you load my account, you see, I no go come yeah. Off you.
My love, duh. You give me love I never see, yo. My love, dope. Your love means so much to me, yo. My love, dope. You give me love I never see, yo. My love, dope. Your love means so much to me, yo.
Robos get scared, robos get scared. If no be you, then tell me who. Them go sempe, them go sempe. Nobody messing with my boo. Robos get scared, robos get scared. If no be you, then tell me who. Robos get scared, robo yes scared. Nobody messing with my boo. I never seen this kind of feeling. This love I believe in.
My love, duh. You give me love I never see, yo. My love, duh. Your love means so much to me, yo. My love, duh. You give me love I never see, yo. My love, duh. Your love means so much to me, yo.
Me love.
There goes my baby, my baby. Mm-hmm. There's no other like my baby. So let me talk to you before bedtime. Yeah, let me whisper something sweet, sweet, babe. I'm bitter, bitter, bitter when I'm close to you. I'm bitter, feeling better.
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda karimbo ni Lose Control Kadeben na Medi abaririmbyi babiri bo mu gihugu cy'u Rwanda. Turafise Armand ku wundi murongo wa telefone. Armand ikaze
yego
aho uherereye ama hamuce duga ku jambo ibivyumviro amakuru tuzaniye akanyani gwawe
nibaze ko ndo ndi mu Burundi.
Mhm.
Yego nashaka kugaruka ku kibazo cy'indero mu gihugu cy'u Burundi.
Mhm.
Kuri uriya mishinganjiga ariko nafata ingingo zimwe zitabereye kugaruka ku Burundi. Ngiye kumviriza na mwebwe ga murubi ifata ingingo z'agasakiri sakiri uriya mu mishinganji n'ukuri birateye agahinda ubwo hagezeho gango numva ngo mu ntara ya Cyangugu ga umwana ga azasangura mu ishuri ry'umwaka wa mbere ashobora kurisa amafaranga ibihumbi icumi sinzi ga leta no kuba ari uku kamenya abanyagihugu akamaro kabo by'ukuri n'ukuri abantu barakwiye guhabwa kugira ngo barabe ingero y'urwaruka mu gihugu cy'u Burundi n'ukuri rikirati tukanye biteye ubwoba n'agahinda birababaje birababaje kumva uribukaga uriya mu diregiteri mu Bujumbura hariya ga yagiye gukorera ikibazo abanyeshuri cya kiriya gisa ngo eta ekitamedeta naho baherutse gukora ikibazo ga ejo hahise
kibazo cy'abana babaye bafere haravuga ati iyo tumwishuri umwana wa mbere gushaka umwana agira kandi cyagenze hagenda ku mashuri amwe amwe bagiye baca ko hagenda hakora ngira ngo wabaye uwa gatandatu wabaye uwindwi n'ibintu bibabaje cyane ibaze ko byinshi ariko ikinkinga gishobora kuba ariko arabifata bivanye ngira ngo n'intuze n'igihagararo kiwe sinzi by'ukuri ko kugaruka rwejo rw'urwanda rugiye ku rwanda mu gihugu cy'u Burundi ndetse sinyaza ko by'ukuri sinyaza ko gihugu amategeko by'ukuri imbere y'urwaruka n'ukuri
Amanda kubadze uravuze akantu ngo umuntu aracankuzo bavuze ko bagiye kuza baratoza amahera 1015 uyu mwaka wa mbere nagira amashuri ko nkwizo ntara akenshi usanga amashuri ari ya leta nagira nta mafaranga arihishwa mu kuja ku ishuri kuri abo bana
yewe ndakubwize nyako meshe makuru jewe mfite abana babiri umwe ashaka kumwimura kumushyira mu kuri ishuri n'undi atangura barambwira ko ntageza kuri 1010 urumva intara yose igenda imwe yose igenda ifata icyemezo cyayo ni ukuvuga ko mu bisanzwe niba byumvira bumva bafata ingingo ntibabajije ngira ngo kumbure ubutegetsi cyangwa se bafata ingingo zimwe zimwe bagenda banka muribuka nk'ingingo y'abana b'abakobwa batwara inda ko bari bavuze yuko ngo atadusura amasiya leta ariko iyo babyamiriye kure ngira ngo ibyo arabireka ariko naho woba umubyeyi woba utashoboye kubyara kurema wumenya ko n'abandi n'urundi rwaruka rw'abandi rw'abandi babyeyi bo kwiga kuvuga mu mahoro ukuri birababaje nitwe rw'ababyeyi biratubabaje cyane kugira ngo ntawe kubwira ntawe urabona ko baragenzi bayugaye ni ukuri birababaje
ahma ubundi ubwanje ndamaze no kurondera katari gake mu ganiro kugira ngo dushobore kugaruka kuri ibyo bibazo bitandukanye biri mu bushikiranganje bw'indero ariko ni ubushikiranganje bugoye gukuramo amakuru kuko kenshi batemera kuvuga ariko reka twizere yuko umusurizi nabazoduha ayo mahirwe tugashobora kumuvugisha murakoze cyane ahma
ni bemera kubera amakosa ariko barakora sinzi ko bari kubabegamiye kanaka muganga sinzi mbahimo na politike by'ukuri yakomeje amakuru uko ababyeyi tukisabana ku mashuri birababaje turababaye cyane
tuzongera dusubire kugerageza amahigwe kandi twumve yuko ari umushikiranganje canke umuvugira ubwo bushikiranganje ashobora kugira ico avuze ariko ubundi turamaze kugerageza katari gake bikanka urakoze ahma ugira umunsi mwiza
ariko umuntu ashaka kandi kabazo gato
ushaka
kuvuga ku byerekeye impunzi ziri muri Tanzania by'ukuri
mvuze
amakungu bibikorera koreki kugira ngo bibuze leta y'u Bujumbura kugira ngo ireke kuhohotera ziriya impunzi z'abarundi ugahinga kanyagana zimwe narwo bajyana imbonera kure warabonye igihugu kinjira nkomwo n'inkoho by'ukuri nko mu bunzi uhageze aho data wanjye ngo impunzi zo mu Rwanda zifashwe nabi ubwo urumva zifashwe nabi kugira ngo wenda nabyo ngira ngo bazirukane nk'uko muri Tanzania muga by'ukuri hanageze aho ifata icyemezo vurema ku gihugu cy'u Burundi na Tanzania bahagarike iriya ngo ziriya mpunzi vurema ntacyo ziriko zirazize iyo zahunze abantu barafatwa ese hafashwe abo mu mizero y'abarundi za bukinanyana barafungwa bazira iki uwo murundi yotaha gute abona ko ubutegetsi bushobora gutari kubagira neza mu gihugu nyakuba mwisha amakuru ni ukuri
ubwira umunsi ubwira umunsi mwiza arma mu gihugu cy'u Burundi tukwifurize kururanirwa yego ijugi amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga I'm better with you. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu minota ibiri gusa turaza kuba dusozereye ikiganiro muri sanga cumi wa gatandatu.
Sana moyo nimekwama nifundishe mama ili tuende sawa nani tati kila utakalo sema ili niwe na wewe
nuko nchote wa kunzino nga duche du sozele kiganiri wanyu munhara murantunga ni kiganiro muri sanga wanyu munhara mugikurikira kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kandi nzo andi kumwe namwe ku munsi wa mbere ariko ninga hari rero ikiganiro muri sanga cuno munsi tugisozereye mwakoze ntuti bakunze kutwumviriza yakoze no sans kimenyegeranije amaje na ingenieur yamfaje mu hinga bw'ivyuma nanje Diane nahazwe twari kumwe kuri micro turaza kongera mu masaha ari imbere kugira ngo tubashikize amakuru azobagezweho mu gihugu cy'u Burundi hazo ari gece saha 12 ku masaha mu Burundi no mu Rwanda mukurindira tubifurize kubandanya mu ryohegwa n'ibiganiro bitandukanye by'ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye.